VOA. Iyi mumva ni radio Ijwi rya Amerika. Turigenekerezo rya kane ukwezi kwa mbere mwaka wa 2017 miriwe neza nshuti muteza amatwi ibiganiro vy'iradio Ijwi rya Amerika risamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Muri studio ya 18 muri kumenaje we Diane na Hazwe ndongo ibiganiro vyo no mwanya.
Turumviriza gushika igihe c'isaha 6 z'ijoro gakizima. Wera 11 ajya kugura ati 11 wumvirize akavuga. Nta kintu subira kumva. Twe ntituzi ko zo byavyapfuye kuri birime ntituzi igituma. Naho nyene kugira ngo wuguru gacusanga yo radio ntishoboye kuvuga.
Uyu numwe mu banyagihugu mu ntara ya Cankuzo avuga ku kibazo bafite cyo kudashobora kuronka amakuru avugwa ijya nino. Iyo nkuru iri mu zo tugaruka ko mu kanya co kimwe nivuga ku migwano yabaye hagati ingabo z'u Burundi n'abasirikare ba Kongo kwigenekerezo rya 21 z'ukwa 12 ikiri ba Ondes muri Kongo. Mugume ku maradio yanyu. Ariko imbere y'amakuru avugwa mu ntara no makambi mbanze ndababwire muri make ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zisaba matohoza yihuta kandi atahayegamiye nirengutswe imbere y'ubutungane ry'abagigwa bose n'igandagurwa ry'umushikiranganje w'ibidukikije mu Burundi Emmanuel Niyonkuru ryabaye itariki ya mbere ya kuno kwezi kwa mbere nyene. Mu itangazo ryasohowe ejo n'umuvugizi wa Leta ya Amerika John Kirby, Amerika itera ivyatsi iryo gandagurwa ikongera ikavuga ko yifatikanije n'umuryango n'inshuti muri bino bihe bitoroshe bariko baracamwo. Muri iryo tangazo Amerika yatangaje kandi ko ihojeje Leta y'u Burundi n'abanyagihugu bose b'Abarundi. Abavyeyi nabigisha mu gihugu ca Kenya bari mu mubabaro ntangere bivuye ku manota yasohowe n'ubushikiranganje bw'indero aho bwatangaje ko abanyeshure bamenye ikibazo kibaho uburenganzira bwo kwinjira muri kaminuza no mwaka warayurangiye batarenga ibice 15% vy'abakoze ico kibazo. Ico gitigiri bivugwa ko ugeranije n'ica batoye ico kibazo ku mwaka wahera cagabanutse ku bice bingana na 95%. Ivyo bibaye mu gihe abaserukira intwaro bari batangaje ko habaye ubusuma burenze mu gukora ico kibazo. Bamwe mu barongozi b'amashure bakaba ndetse baregwa gutanga igiturire ku bajejwe gucungera ico kibazo kugira ngo baronse amanota meza abanyeshure babo. John Mugo arongo ikigo kijejwe kungura ubumenyi n'ishaka mu karere ka Afrika y'ubuseruko amenyesha ko abarongozi mu vy'indero bazorengutswa bakabazwa ibibazo bikomeye. Muyavugwa kandi muri make abahurikiye mu migwi ikomeye y'abagwanya ubutegetsi bwa Leta ya Siriya batangaza ko batazoja mu biganiro vy'amahoro bihagarikiwe n'Uburusiya mu mpera za kuno kwezi ko ku mugwa mukuru w'igihugu ca Kazakhstan muri Astana mu ntumbero yo kwiyamiriza ukurenga ku masezerano yo guhagarika ingwano yakozwe kenshi na Leta. Uretse igitero gishigikiwe na Leta mu gice ca Wadi Barada kiri mu minwe y'abarwanya ubutegetsi hafi y'umugwa mukuru, abagwanya Leta baridogera kandi ibitero vy'indege z'ingwano mu ntara ya Haman n'ibitero vy'inteko za Leta mu gice ca Guta co mu buseruko ku nkengera z'umugwa mukuru wa Siriya i Damas. Mu gihe kurenga ku masezerano yo guhagarika ingwano bibandanya, imigwi y'abagwanya ubutegetsi itangaza ko ihagaritse ibiganiro vyose na Leta. Iyo ngingo izogeramira bikomeye umugambi w'ibiganiro bihagarikiwe n'Uburusiya wakumiriye ibihugu vyo mu burengero bw'isi. Aha tukibutsa ko ivyo biganiro vy'amahoro biriko bitegurwa n'Uburusiya, Irani na Turukiya. Ivyo bihugu vyaragize kandi uruhara rukomeye mu guharanira agahengwe ka mazimisi mu turere turimwo intambara imaze imyaka ishika kuri 6 muri ico gihugu. Dijugi Amerika mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho twumvikanira kuri FM 104 n'ibice 3. Mushobora kandi kumva ibiganiro vyacu muciye ku rubuga rwacu rwa internet ariyo wezitatu radio yacu voa.com. Kino kiganiro iwanyu mu ntara naco nyene muragisanga kuri iyo site yacu, nayo ku rubuga rwa Facebook adrese yacu ni voa radio yacu.
Iwanyu mu ntara Muyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Ariko tubanze tunyarukire mu ntara ya Cibite aho abantu bagera kuri 43 ari bo bakekwa kuba bagwa ingwara ya korera ku ivuriro rito iryo mu Rugombo ribarizwa ko abo bantu bavuga ko hari ingingo zamaze gufatwa kugira ngo bakinge iyo ndwara yamara makenga ku banyagihugu n'imashi kuko amazi meza muri iyo ntara ari umuzi wibuye nk'uko muvyumva muri ino nkuru ya Diane Ndonse akoreje urya Amerika mu ntara ya Cibitoke.
Amakuru dukura mubegereye ubuvuzi mu ntara ya Cibitoke avuga ko indwi iheze haguma haza abagwayi bakekwa kuba bagwaye korera ku ivuriro rito ryo mu Rugombo. Ayo makuru avuga ko muri 43 bamaze gukekwa, 21 bamaze gukira kandi ko atanumwe arapfa. Abo bagwayi baza bava mu mitumba ya Munyika ya mbere, Parambo ya mbere n'iya kabiri no ku mitumba ya Gabiro na Ruvyagiro nkuko bajejwe ubuvuzi babandanya babimenyesha. Aha bakavuga ko imitumba baza bavamo kuruta iyindi ari Munyika ya mbere na Parambo ya mbere. Ibintu biruko mu gihe abanyagihugu baha mu Rugombo bavuga ko bafise ubukene bw'amazi cyane, bavuga ko bashobora kumara indwi yose canke irenga batarose amazi yo mu mabombo. Icyo bikoze abo banyagihugu bavuga ko baca bikora ku mazi yo mu mivo asanzwe akora akazi ko kuvomera imirima hamwe n'uruzi Nyakagunda ruca muri yo komine yabo. Mboni hankuye Estera wo muri Munyika ya kabiri avuga ko ingwara zitobura muri bo kuko ayo mazi ariyo banywa.
Vyukuri nta mabombo dufise akwiye niyo tuyarose twaronka rimwe mwiyinga. Nawe kwicwa n'inyota ngo nka gutinya kunywa umufurege twe turawunywa keshi ya mazi yakamye turabura iyo tuyavoma tukawunywa. Umva tworeka kugwara guteganya kubaho.
Musitaneri wa komine Rugombo Kaderi Beatrice avuga ko iyo ngwara ya korera ikunze kwibonekeza muri iyo komine itari herutse. Kaderi Beatrice abandanya avuga ko ikibazo cy'amazi gishobora kuva mu nzira vuba.
Twatumaze igihe kitari gito atakorera iboneka hano muri iyi komine yacu kuko naho nyene vyavuye ko twagiye turongereza amarobine mu komitumba itandukanye, ariko urumva ubukene bw'amazi bwo buraguma usanga naho ayo marobine twagiye turayubaka amazi ataza ngo akwire abayakeneye. Mugabo rero turafise ivyizigiro kuko mu migambi yose turiko turakorana twebwe turiko turaraba ingene twoyagwiza tuyakuye mu masoko atandukanye. Ubu twaragize ico twita intercommunalité na commune ya Mugina ku buryo amafaranga za miliyoni 500 twahawe na leta, gice kinini miliyoni 400 twazishize mu mazi. Hariho umugambi rero uko dushobora kuyaronka vuba.
Hagataha abajejwe ubuvuzi mu ntara ya Cibitoke bafadikanije n'abajejwe intwaro bavuga ko bariko barashiraho ingingo zo gukingira abanyagihugu kugira ntibandukizanye ingwara ya korera nubwo ubushikiranganji bw'amagara y'abantu butaremeza ko ari kiza cateye muri komine Rugombo. Muri izo ngingo nuko abakekwa ko bagwaye korera ku ivuriro rito ryo mu Rugombo bubakiwe amahema kuri iryo vuriro kugira ntibanduza abandi bagwayi. Ikindi abajejwe ubuvuzi bavuga bariko barakora ni gushira amatangi y'amazi hamwe no gupompa imiti kuri iryo vuriro ryo mu Rugombo hamwe no mu mitumba abagwayi baza bavamwo. Hambavu y'ivyo kandi musitanteri wa komine Rugombo avuga ko bariko barahimiriza abanyagihugu kwisunga amabwirizwa y'isuku na rijya ingwara ya korera iri mu mugwi w'ingwara zituruka ku isuku rike. Muri komine Rugombo mu ntara ya Cibitoke, Diane Ndonse, ijwi rya Amerika.
Urakoze Diane Ndonse. Tugume ngaho mu Cibitoke havugwa muri iyo ntara ya Cibitoke ivugwamo kandi kena gisukari. Ku murongo wa telefone ndi kumwe n'umunyamakuru wa Trevariste Nziko Banyanka akorera muri iyo ntara. Miriwe Evariste.
Muriwe neza Diane.
Ico kibazo c'isukari asigari umuzi wibuye kimeze gute ngaho mu ntara ya Cibitoke?
Umunara cy'ibitoke no kubwira Diane yuko igiciro cy'isukari giheruka gushingwa n'ishyirahamwe Sosumu hamwe n'ubushikiranganji bw'ubudandaji n'amahinguriro mu Burundi cy'2,200 ku kiro kitariko kiroboherezwa. Ubu turiko turavugana isukari ku mugwa mukuru w'intara cy'ibitoke igugwa hagati y'2,300 n'2,350. Isukari irakenye ahibonetse kugwa ayo mafaranga umurengera.
Hari insiguro itangwa y'iryo kutubahirizwa kw'ibiciro byashinzwe na leta?
abadandaza isukari abadandaza isukari ngaho ku mugwa mukuru w'intara cy'ibitoke bavuga ko isukari ihingurwa n'ihinguriro sosumo ku ruhande rw'u Burundi batayibona ariko guca rero bikora ku isukari injira kuri magendo uvuye mu Rwanda cyangwa muri Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo bagaca bayigurisha umurengera urabandi baca bayigurisha ku biyiko
abaguzi bavyifatamwo gute
abaguzi bo bavuga ko barengewe n'ibiciro biguma biduga by'ibyankenerwa bihereza hamwe mbere bavuga bati ubutwara heje kunywa kayi kubera ko isukari iguma iduga igiciro tacamera
hari ingingo irafatwa n'abajejwe umutekano canke abaje abo muri leta kugira ngo ico giciro kitariko kirubahirizwa cubahirize nkuko vyari vyaratangajwe haraheze iminsi
gushika magingo ya ntangingo ibonekira afatwa ariko nk'abajejwe umutekano bavuga ko bagiye guhasha abo badandaza abo bikika mu kiza ni nayo mvugo Roberto Birabe muhanuzi mukuru muhanuzi na kwabura matari w'indara cy'ibitoke ajejwe ibiciro avuga yuko ikibazo cy'isukari cyabayika yubera abahinga muri iyo ntara cy'ibitoke nabo nyine akavuga yuko bagiye gufata ingingo ruhasha kugira ngo bikika mukiza batuzwe isukari isure kudandazwa ku giciro cashinzwe na leta
urakoze gose Evariste nziko banyanka kuri iyo nkuru turaza gukenera handi hato kugira ngo wongere utubwire ibyinshi mu byo uri kuradutegurira
murakoze namwe
tumira mate gato hamadu kubitire mu ntara ya Cankuzo Naina biciye ku masonga mu ntango za kino kiganiro cacu abanyagihugu bo mu ntara ya Cankuzo neza na neza muri commune Cendajuru imyidogo n'imyinshi yuko badashobora kuronka amakuru aciye mu maradio atandukanye muri iyo ntara hasamira nayo amaradio make gusa ayo bumva nayo akavuga mu ndimi badatahura ivyinshi kwino nkuru tubaza umunyamakuru wacu Haisa Liliane inamahoro akorera mu ntara ya Cankuzo
Kuma radio 2026 asamiranira mu gihugu cy'u Burundi zibiri gusa nizo zonyene zishobora gushika muri commune Cendajuru iri mu ntara ya Cankuzo mu buseruko bwo Burundi abanyagihugu bo muri ino commune ihanura ubibe n'igihugu cha Tanzania babwijwe ijya America kuko kudashikirwa n'ibiganiro vy'amaradio akoresha ururimi rw'ikirundi bituma bajuragirika inyuma y'ibihuha bitari bikusanga mu kibano
ni radio y'u Burundi ubu niyo twumviriza mugana nayo nyene turumviriza gushika igihe cy'isaha sita zijoro gacizima guhera 11 ajya kugura ati 11 wumvirize akavuga nta kintu subira kumva ni ukuvuga yuko izindi radio zozo twe ntituzi ko zoba byapfuye kuri birime ntituzi igituma kuko ubu nta radio tuvuga ngo turumviriza zindi i radio twari dukuye ko tuzumviriza nka zose uko twumva none twa kumviriza gute ka tutunguruza murongo uvuye ku murongo nkubu havuga i radio imwe urumva nta yindi dushobora kumviriza umuntu ashobora kudebukirwa naho nyene kugira ngo wuguru gacu sanga i radio ntishoboye kuvuga
amwe mu ma radio abanyagihugu bo commune Cendajuru bashobora kumviriza tankumanzi ni radio kwizera na Karagwe iyo muri Tanzania
unasikiliza radio kwizera
Yamara nta kinini nayo maradio yungura umunyagihugu kuko hambavuye gusamirana mu ndimi badatahura nk'igiswahili usanga atamakuru y'ibiriko bibera mu gihugu cy'u Burundi avugwamwo ndiyo kubgayo rambere asanzwe ari umurimyi avuga ingene batoroherwa n'izo ndimi
abo ngaka ku mipaka swahili cyumva abantu babagiye Tanzania n'ubwo tagiye Tanzania kwiyumva ikirundi kuko ni rwimi kavukira
Aba ni bamwe mu bashinga ntahe dusanze bateramiye mu ibare bivuna umusase bongera bahanahana makuru avuga ijya nino bakaba babwijwe ijya America ko amabara aja ku rutonde rwa mbere rw'isoko bamenyera ko ayavuga ijya nino naho bigoye ku muntu aca huta atandukanye igihuha n'inkuru y'imvaho babandanya bavuga ko agahomba ari kanini kuri bo
inkinyingisho zica ku maradio zijejwe amagara y'abantu izo zose tuzihomba ko ntituzyoma naho wa watomo yokugura bikaza ntivyindikana neza nkuko cyo tavuga kuba ega nuko turi ku mpaka apa niko niba turahomba
abatejwe intwaro mu ntara ya Cankuzo bafata iki kibazo cyo kutumvikana neza kwa maradio muri no ntara nka kimwe mu kibazo gikomeye gihanza karere gahana imbibe n'igihugu cha Tanzania umuhanuzi wa mustaneri wa commune Cendajuru Izayi Hatunga Imana zimwe mu ngaruka mbi atanga ku burorero nubumenyi buke mu nyigisho bwibonekeza mu banyagihugu
tusanga bene igihugu bari ko barahomba ibiganiro kumbure cyane bagahomba wanashima inama n'inyigisho zica ku maradiyo zizanyigisho zo gukunda igihugu sanga ntiyadashikanye n'ico sanga bigoye bica bitegereza yuko ari twero dusubira kujayo kugira dutange inkuru tuba twumvise umuntu aca asaba yuko ababijeje bagerageza bakaraba yuko aya maradiyo yashoboka ashobora gukwiragira mu nkuze mikomine hose abene gihugu bagashobora kuyumva
ikibazo c'amaradiyo atumvikana neza cagiye kunyuka cane inyuma ya maradiyo amwe amwe yigenga nka radio y'abanyagihugu RPA na Bonesha FM yugariwe mu kwa gatano k'umwaka wa 2015 zikaba zani muzashikana neza amajwi aha mucankuzo ubunye zitagikora abanyagihugu bariko bakogwa ko cyane n'ingaruka mbi bagasaba bo vyega bose kugira ico bakoze kugira bashobore kumenya ibivugwa mu Burundi
nako rukaje nk'undi mushabaza ko umuntu hanga radio uza duha makuru y'iwacu mu ntara intiyo umuntu yoba yakoze nk'igikogwa agashaka nk'uje gitangaza ku radio y'umuntu ntara iwabo tukakaza tumva cy'amakuru avuga Bujumbura tumva babatangaza muri ntara natwe iwacu cankuzo mbere ngo yaribagiwe ntire mu gihugu
abarongo ya maradio ntibahakana ico kibazo natasango nyezi nabatanga ryajya ari kizotorega umuti bivanye n'uburyo bukenewe kugira haboneke ivyuma bishobora gushikana amajwi kure naho biruko radio isanganiro iri muzegwa n'ico kibazo isaba abanyagihugu bo muri commune 9 juru kwihangana kuko hari bikiri mu migambi yo gusezerera ico kibazo iri kwirategurwa Samsoman iradukunda aramutswa radio isanganiro
tugiye kurondera ingene twoshiraho ama MT re yandi bijya byuma bitwara makuru mu duce twose dushoboka ico gihe bizotuma iyo muri RTNB iyo muri radio nkuru y'igihugu yanse byanze ko ikora mugabo iyo yindi nayo irahandi bacakurahura kuwo murongo nijyo tuye ko turaba ko byoshoboka mukurinda yuko turonka amapirone y'iwacu dushobora gushinga ko amantene ya
injyane za politike zivugwa mu gihugu haraheze hafi imyaka ibiri zatumye imigambi imwe yari yaratanguye muntu mbere wo gutorera umuti ico kibazo ihagarara ahatwotanga akarorero ku mugambi w'ikigo c'ababirigi kijejwe iterambere CTB wo gushinga ivyuma vyitwa pylone bituma imihora y'amaradio yaguka mu ntara ya cankuzo mu buseruko bw'u Burundi Raisa Liliane inamahoro ijwi rya Amerika
Haraezi misi tarimike hacha na chana kwa makuru kumbuga nguru kanabu menyi imigwano ya baye itariki ya mirongwi nari mwezu kwa chumi na kabiri umwaka uhera hagati ya basoda b'Abarundi n'ingabo za Congo FRDC ejo rya Amerika ryashatse kumenya ivyo migwano yahitanye abasoda batanu b'Abarundi ivyinshi rero tubibaza umunyamakuru wacu akorera muri Congo Vedaste Ngabo yishiki kiriba ahabereye iyo migwano
Kuri kiriba ondesi, mubirometro 12 n'umugi wa Uvira ubuzima burakomeje nyuma y'intambara yabaye tariki 21 y'ukwezi kwa 12 umwaka 2016 hagati y'abasirikare b'Abarundi n'abagwanyi ba FNL ndetse n'ingabo za Congo za FARDC ukigera kuri kiriba wasangaga abaturage bari guhinga abandi bari gupakiza amadafari mu modoka ndetse abandi bari gucuruza mu botike yabo nubwo kuri izo tariki habaye intambara amazi umunsi wose ndore ko yatangiye saa moya za mu gitondo yageza saa 11 z'umugoroba nkuko bitangazwa n'abaturage batuye kuri kiriba Zoe na Marie n'umubyeyi ufite abana bane arata ubuhamya kwiraswa ry'umugabo we w'umusivili uzwi ku izina rya Masumbuko warashwe ku ijosi n'ingabo hamye ko ari z'u Burundi ubu akaba ari kuvurirwa mu bitaro by'i Bukavu
wewe yari yagiye mu ishamba agiye kurondera ibyatsi baronderera ibyo abana biwe barya tari muntu yari yamusabye guca ibyatsi ashitseyo ariko arugara ivyo vyatsi muri iyo shamba amasasa aratangura ntiyarazi ko abasirikare bamaze kwinjira mu ishamba amaze kubumva atangura gufunga ivyo vyatsi yari afise yumva amasasa atangiye kuba menshi cyane arinyegeza amaze kwinyegeza yumva abasirikare bararenganye umwe muri bo yari nyuma y'abandi aramubona ati gende umusivile aho abasirikare bari ko bararengana barabasirikare bahe abasirikare mu Burundi baca baramufata acara ko mindi rugende musivire hari abandi bagenzi biwe babiri bari banze gufatwa bagenda bakwega muri iryo shamba bamusanze habanda navuga ati gende musivire nimunyice uwo musirikare ntiyavyemera niho yaca murasa urusasu amurasha go rusasu bagenzi biwe baca barakoma induru ati murishe mugenzi wacu ati oya iyo si mugenzi wanyu uwo ni umwansi bati oya iyo ni mugenzi wacu dukorana akazi ati wewe ntiyaje kwicana yaje gukora yaje guca ibyatsi ngo aronderere ibyo abana biwe barya ariko uwo musirikare ntiyemeye amukubise urusasu yaciye ashaka ahubwo kumukubita umupanga abo bandi baca barakoma induru bagenzi biwe baca barakoma induru niho umukomanda w'abasirikare yaca abyumva yumva aho bari bari abo bantu bakoma induru umukomanda ati nuwumva ko bari ko barakubwira ko uyo ari umusivili umukomerekeje gute yagerageza kwiruka yirutse niho urusasu yari yarashwe rumuvamwo igitugu cyose gisa n'icyuguruka ubwo rusasu rwinjiriye mu izosi rusohokera mu gitugu amaja mu kwaha niho bamukura aho hantu bamwirukansa kwa muganga niho baca bamukora baramushona baramugarukana ku munsi wa kane niho baca babandanya bamutwara ibukavu we yavuga ko basirikare bari bangahe abo bari bamurashe uwo mukubise urusasu yari umwe abandi basirikare byari kumwe n'uwo bamurashe bari bangahe bari benshi baje bavahe baje bava mu Burundi nigiki cyakweretse yuko abasirikare bavuye mu Burundi kuko yarababonye bamurashe bahagararanye bari hafi na hafi uko turi ko turaganira je nawe niho bamurashe ntiyamurashe ariko ariruka yamurashe araho nyine arapfukamye hasi nibashaka ko abara baroberi bahandi hano oya arashaka no kukubwira umusirikare bamumweretse yo mumenye yo namubwira ati ni wowe wandashe bari bambaye iki bari bambaye imuzu z'igisirikare cy'abarundi
nyagasasa polepole ni umunyamakuru ukorera radio ondes yo kuri Kiriba yakurikiranye by'intambara avuga yuko imigenderanire y'abaturage ku mipaka yombi imeze neza nubwo nyuma y'umunsi umwe iyi migwani ibaye abaturage b'abakongomani basabwa gukatisha resepasi kandi bari basanzwe bakoresha amajeto kugira ngo bambuke umupaka bagane igihugu cy'u Burundi abandi nabo barahungutse aho bari bahunze
ndiyo kwenye mpaka hali kwa sasa imeho
yego nivyo ku mupaka harasubiye kuvuka ikibazo karabanyagihugu ku mpande zose bajabuka umupaka atangorane bakaja kurondera icumwana yorya ariko muri iyi minsi heze twabonye ku mipaka hongerezwa ingufu zo kugenzura abanyagihugu basohoka canke binjira baciye ku mupaka byatewe n'ubwoba bwari bukihari kubera izo ntambara zabaye karumunyagihugu avuye ngaha Kiriba aja mu Burundi yakoresha ico twita jeton akari amafaranga y'amarundi igihumbi kimwe gusa akinjira atangorane agashika ku mugwa mukuru wa komine Mutimbozi hajya mu bice bya Gatumba hose ariko inyuma y'izo ntambara byarakomeye badusaba kuriha muri karengane ariyo rese passé nayo ikabigugwa amafaranga y'amakongomani 2300 ushize mu marundi angana n'ibihumbi bitanu ivyo byarateye ikibazo gikomeye cy'ubuzima ku banyagihugu bato bato muri iyo minsi ariko ubu ibintu byasubiye gutungana mbona byasubiye mu buryo uyu munsi turiko turavugana akazi kare ko gakorwa ukuri kwamye abanyagihugu barinjira bagasohoka ku mipaka yose atangorane nk'uko byamye
kama kawaida wanaingia kirais
bamwe mu baturage twaganiri wasangaga benshi bafite mu matelefone yabo ngendanwa amafoto y'imirambo yambaye uniforms z'igisirikare cy'u Burundi abandi nabo mu matelefone yabo hari harimo amafoto y'amakarita y'abasirikare b'abarundi baraje tubamenyeshe ko mu burukiro bw'ibitaro by'ubuvira ari wajanwe imirambo 5 y'abasirikare barashwe mu gihe 12 bakomerekejwe bambukijwe i Burundi nkuko bitangazwa n'abo baturage batuye kuri Kiriba ndetse ngabo radio ijwi rya Amerika kuri Kiriba muri territoire ya Uvira
urakoze Vedaste ngabo tokime na bagenzi bacu Ryan Itangishaka na Pierre Clavernio nkuru badufashije gushira amajwi mu Kirundi ava mu Giswahili tukivuga kuri ivyo vyo nkuru twabwira ku ijwi rya Amerika ryabandanije rirondera yabategetse mu gisirikare cy'u Burundi kugira ngo twumve ico babivuga ko ariko turabakena dukubitire ubunaho muri Uganda zana neza mikambi ana Kivara habanyamwema babarundi bahungiye ngahi na Kivare muri yo kambi bate umutima uhagaze nakagiye kuzoba kazoza kabo abatari bake ntibariko bariga ivyo rero bavuga ko babitegwa n'ubukene ndetse no gutinyirira umutekano wabo nkuko muvyumva muri no nkuru umunyamakuru wacu Leonce Niyongabo akoreje urya Amerika mu Buganda
abana bigoye cyane muri abo banyamwema babarundi bahungiye na Kivare muri Uganda nabari mu mashuri yisumbuye batatu ariko muri bo nta numwe ariko ariga ni nka Kagabo Michel yahunze Burundi mu kwezi k'umunana hejeje umwaka w'12 ubabonako bitariko birakunda ko aja kwiga
ishuri bwa mbere twasanze riri kure ahantu bita ngo ni Kabahinda iyo Kabahinda si hafi surugendo rwa hafi umuntu arashaka kugenda n'amaguru ariko nabura ibintu shobora guhura mu nzira bishobora kumugira nabi kuko twarumvise hari abantu bajyana bita ngo nabakoke hari n'abandi batubwira ngo ni turiboro abo bose urumva ni abadutoromatiza mu buzima bwa misi yose icyo rero turacyumvira tubona umenga ko ikibazo gikomeye ku buzima bwacu
n'uyu munyamwema yahunze Burundi ageze mu mwaka w'11 ariko adashima kwivuga izina avuga ko ikibazo cy'umutekano aricyo hanini kimubereye intambamye kikamubuza kwiga
n'umutekano wo ngaha utubarijwe atacane waba arubinose n'izuba ryinshi tuona vivi tuona tukoleza na agaga thoi ulote kwa kuni kutwangira wa natwangi. Kwa watu kwa kata mashure ya wa bino sahari.
Haliko no muguruni na mashure ya wa bino wa sahari humara.
Yego tuwa la gira giza tuigara na wandi. Mugabino. Tuwa bitahu urangira. Ngirino niwa mnyele kuma bino si. Mugambre ho hariho. Nga wanu viga soko ndere. Hikado harikewazo chuko yo viga. Harikure. Kani na hanu. Uchamu nishamba. Kabisa ni nishamba. Nuhumunya nicho gira na vio chuyo za kicha turutse.
Abana mu mashure mato mato bo baracafise amahigwe ufatiye ku kibazo cy'umutekano.
Abanyamwema batuye turi kumwe. Bo bariga hantu bitakashoje hahiye. Ni hato na hafi gatoya biga ni mama shuri nyene ya primaire secondaire niyo ho basanzwe biga. Bo bariga gusa sindagenda kuraba uburyo babafashe.
Bariga bose.
Mbosi bose biga kubafise kubera numva barabiha ibihumbi bibiri sinzi ko babiri umwaka wose nuko babiriha gice kimwe bamwe bariga abadashaka kuronka ubuzima kubera ababyeyi babo ntibiga.
Habimana Kirofasa asanzwe ni nawe arongoye impunzi z'abanyamwema igikorwa mbere yari asanzwe akora no mu Burundi avuga ko n'ubukene buza busongera isibe bukabuza abanyamwema kwiga.
Oya ntibashobora kwiga nk'ubu uyishure riri hakurya k'abahinde baragaragaje gusaba intunze nyibibanza naho nyene biragorana bivanye no kuva ngaha ayukajayo ni kuvuga ipiki kugenda ku ipiki n'ibihumbi bibiri kugenda kugaruka bibiri. Niworonka amafaranga ugumo muri hira yo kugira ntashobora kwigararayo kubera ntibyokunda. Iye kukubera ikibazo kijanye n'intuza nyine n'umutekano wiwe. Urumva nk'ubu ni babiri dufise kugira ngo bajeyo ari babiri bace baza kuguma kwishure basha bagira ubwoba.
Abanyamwema rero babona ko kuba batariko bariga ara gahombo kanini kuri bo.
Kubwanje ntize shaka kugenda ngiye gufata isuka ngiye kurima nk'abandi. Cyo ni gikunda ndiye kurima intoki zatu byimba n'ubuntu maze gukora nk'ikintu cy'isaha imwe. Cya kabiri izuba nituhangana kuko urabona ko mfite imibiri itandukanye. Hamwe ni ruje handi harera. Uvuga ko ibyo birambangamye. Rero je ntize ntambona afite akazoza no kuvuga ko bizoma bwanje buzaba buhagaze.
Nk'aba arbinose ngwani afite nganye ku bantu dutiga bwambere hoho naweza ngubone ka tuzo kiwawe urabizi murabizi na mwese mu marabinose n'umuntu adakora akazi akari ko kose n'umuntu adashaka kwiga kuzuba ngo agiye kuba kace ngo agiye kuyimurumba kuri ka tuzo ko marabinose yaho ngenga haye na kivare nta kari gatoro
kubga Habimana Cleophas barongoye umuti wo kubarondera ishure hagufi yaho babaye
twebwe icyo tubona yuko boshobora gufasha nkuwa gerageza kugira ngo atange gafashanye ho kugira ngo turabe kungene twarondera nk'ishuri bo kwigamwa ngaha ni kuvuga hari abantu b'incabwenge bahari bahunze dusangiye ibibazo bari ngaha tacyo bakora kandi bofasha mu bijanye no kubigisha cyo tugirira intuza nyikimaze cyane ariko kukubera yuko ari ibintu bica bisaba uburyo shosanga nawe atashobora kubyitaho kuko nta mafaranga bari mwana korera.
Mu burongozi bw'ikambi bavuga ko bidakunda ko hashingwa ishure ry'abanyamwema gusa ariko baratahura akababaro kabo bakanabemerera ko bazoguma bagerageza gushikana ikibazo cyabo kuba bakurira. Abana b'abanyamwema rero baturika i Burundi bari na kivare muri Uganda mu bageze mu rugero rwo kwiga ni 25 kubana 35 basanzwe bari muri iyo kambi naye bose banyamwema b'abarundi bari na kivare harimo n'abakuze ni 44. Leon Sinyongabo inakivane muri Uganda kubwijwi rya Amerika.
Urakoze Leon Sinyongabo, dusaba imbabazi mwe mutwumviriza mwari mumenyereye komisiyo ya gatatu twashikiriza ikiganiro c'amagara y'abantu kwera umwanya dusigaranye ari muto ntidushoboye kukibashikiriza ariko tuwemereye kukigaruka kweje aho tuzobabwira kubarimye umuceri wo mu kiyaya Cimbo bavuga ko babangamirwa n'inzoka bilariziyoze ishame gitaha amagara y'abantu hagataho ku isi OMS riremeza ko izo nzoka ziza imbere mu ngwara zibangamira abantu muri Afrika. Mu kiganiro rero cejo mutumire wacu muganga Anita Munyana azotubwira ingene iyo ngwara ifata ingene umuntu yoyirinda hamwe n'ibindi bijanye n'izo nzoka. Mukanya turaza gusozera ikiganiro cacu cuno munsi ariko imbere yuko dusezerana mbanze ndabatumirire kuturungikira message zanyu dutelefone twanyu kugira ngo ku munsi wa gatanu tuzobatahirize abanyu. Mubandanye mwifuriza umunsi mwiza, umwaka mwiza, mukaba mufise nabo mushaka ko tubahuza mubicishe kuri Facebook yacu ariyo radio yacu VOA. Yakoze mwakoze mwe mwariko mura twumviriza ibakoze kandi nabashikanye amajwi ahiwanyu Diane nahaze tuzosubire nkaho twatanguriye ndabasigiriye kandi ndabasigaranye karukaririmbo pana
I'm gonna go touch you.